Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Naramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri internet radio yacu voa.com, kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda.
Uvanga umuntu niba ari ahantu runaka ariko umuntu akabahuye n'ikibazo, umuntu ashobora kumukemurira ikibazo atari uko bari kumwe cyangwa babonana.
Uyu ni umuturage w'umujyi wa Kigali mu Rwanda avuga akamaro k'ikoranabuhanga mu iterambere. Ikoranabuhanga ryahindura gute Afurika? Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru arimo kandi n'ikibazo gikomeye cya essence mu Burundi n'iyicwa ry'umuyoboke w'ishyaka FDU inkingi Habarugira Jean Damascene. Ntimujye kure. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi radio y'ijwi ry'Amerika hamuherereye hose hamakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho gutahukana ikiziga cy'umunyapolitike Etienne Tshisekedi atavuga rumwe n'ubutegetsi yitavye Imana ari Buruseli mu Bubiligi yasubiye kwigizwa inyuma. Ivyo vyatangajwe n'umugambwe wiwe UDPS kuri uyu wa gatatu. Vyari bitekanijwe ku ikiziga ciwe gitahukanwa ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa gatanu. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe UDPS Jean-Marc Kabunde Akabunda yatangaje ko itariki nshasha izomenyeshwa mu nyuma. Mwamenya kandi ko ku munsi wa kabiri igipolisi cyakikuje ingoro y'umugambwe UDPS. Abanywanyi b'uwo mugambwe bagirijwe ko bateye ibibanza byayo ku mugwa mukuru wa Kongo i Kinshasa. Tubibutse ko urupfu rwa Etienne Tshisekedi rwabaye mu gihe ariko haraba ibiganiro byo gushyira mu ngiro amasezerano agenewe gusangira ubutegetsi hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Yatewe ku ikumu itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka weze 2016. Mashirango y'abagiraneza akorera mu gihugu cya Somalia amenyesha ko atewe amakenga n'ivyegeranyo bivuga ko abasirikare ba Somalia bagiye kwivuna abansi mu gihe igihugu kicugarijwe n'ikibazo cy'inzara. Ivyo byatangajwe n'aya mashirahamwe mu nama nkunza makungu yabereye mu Bwongereza kuri uyu wa kane ku bijyanye n'igihugu cya Somalia. Aya mashirahamwe avuga ko ibikorwa bya gisirikare bitekanijwe gutangura mu minsi iri imbere bizotuma haba ingorane zikomeye mu bikorwa byo gushyikiriza imfashanyo abanyagihugu, bikanabangamira uruja n'uruza mu gihugu hagati. Ayo mashirahamwe akavuga ko icyangombwa muri uyu mwanya ari uko hoba gufasha abantu no kugwanya ikiza cy'inzara. Mwamenya ko Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo wa Somalia aheruka gutangaza ko yihaye ikiringo cy'imyaka 2 kugira abe yatugije umuhari Al-Shabab. Perezida Donald Trump wa Amerika nawe nyene aheruka gutangaza ko uturere turangwamwo tugwaniramwo abagwanyi ba Al-Shabab ari uturere turangwamo intambara, kandi ko hatekanijwe ibitero byo gutuza uwo muhari. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika yagiranye umubonano n'umushikiranganyo jejwe imigenderanire n'andi makungu w'Uburusiya Sergey Lavrov kuri uyu wa gatatu mu biro vyiwe hano i Washington DC. Bompi batangaje ko baganire ku bijyanye n'akamaro ko gukorera hamwe kugira baheraheza amatata ari muri Siriya. Perezida Trump yavuze ko yiyemeje gukorana na leta yiwe kugira batore umuti w'amatati ari mu gihugu cya Ukraine. Iri ribaye irya mbere Perezida Trump abonana n'umushikiranganji Lavrov w'Uburusiya kuva atanguye amabanga yo kurongora igihugu. Kubwa Perezida Trump, ibintu ngo byifashe neza cyane kandi ngo bagiye gukora bishimishije ku bijyanye na Siriya. Tukirano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatatu ko ashikiye ingingo yafashe y'ukwirukana James Comey mu mabanga y'ukuyobora ibiro by'igihugu bigejeje gutohoza ku byaha FBI. Amenyesha ko baba abademokrate cyangwa abarepublikani bose batakaje icyizere kuri we. Avuga ko Comey atari karangura neza amabanga yiwe. Mike Pence, icegera cya Perezida Trump, yashikiye iyo ngingo mu kuvuga ko Perezida Trump yafashe ingingo ikwiriye mu gihe gikwiriye. abanegura ingingo ya Perezida Trump yo kwirukana Comey bavuga ko iyo ngingo ivyo ari bibazo ku matohoza y'ibiro FBI kubijyanye n'uko Burusiya bushobora kuba bwarivanze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi ngo nuko kandi abari bajejwe igikorwa cy'imyiyamamazo ya Perezida Trump bashobora kuba barakoranye n'Uburusiya. Mwamenya kandi ko James Comey yariko ashikiriza ijambo umugwi w'abakozi b'ibiro FBI muri Leta ya California igihe yamenya ko yakuwe mu mabanga yiwe. Ingingo yafashwe na Leta ya Amerika yo guha ibigwanisha abagwanyi b'abakurde bagwanira muri Siriya yateye icuka kibi muri Turukiya. Binali Yildirim, umushikiranganji wa mbere wa Turukiya, yatangaje ko iyo ngingo batazoyemera. Avuga kandi ko Amerika izi neza ko uwo mugwi ari umugwi w'iterabwoba. Umuhari w'abakurde usanzwe ukomeye mu gikorwa cyo kugwanya muhari wa Leta ya Kiisilamu. Yamara Leta ya Turukiya iwagiriza ko ukorana n'umugambwe w'abakozi usanzwe utavuga rumwe na Leta ya Turukiya. Ingingo ya Perezida Trump ije inyuma y'amezi atari make Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya agabisha kubijyanye n'imigenderanire ya Amerika na Turukiya. Gushika ubu kandi akaba atacarashikiriza kuri iyo ngingo. Aydin Selcen yahoze akora mu biro by'ubuserukira Turukiya i Washington muri Iraki avuga ko iyo ngingo ataco izokonona mu migenderanire y'ibyo bihugu kwa bibiri bivuye ku rugendo perezida wa Turukiya atekanya gukora muri Amerika hamwe kandi nuko atacigeze gitangazwa na Turukiya ku rwego rwo hejuru.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. I Kigali mu Rwanda hateraniye inama yitwa Transform Africa, ni nko kuvuga kuvugurura Afrika. Iyo nama iriga ku buryo imijyi y'uyu mugabane wa Afrika yakorera abaturage neza yifashishije ikoranabuhanga. Asumta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Perezida wa Repubulika niwe watangije iyi nama agaragaza ko umugabane wa Afurika ufite imijyi ikura vuba ariko abawutuye batitabira kuyitura. Perezida Kagame yunzemo ko gukoresha ikoranabuhanga neza ari ukuryifashisha mu kunoza ibyo Afurika ifite igana ku byo yifuza. Perezida Kagame yagize impanuro aho abitabiriye inama ya gatatu yiga ku ikoranabuhanga muri Afurika.
Our future well-being depends on how well we respond to these challenges right now. Let me remind all of us about a few key priorities. First, Africa has to be connected, and why not at the highest.
Perezida Kagame yagize ati, imibereho myiza yacu mu bihe biri imbere izava ku buryo twitwara neza imbere y'ibi bibazo uyu munsi. Reka mbabwire ibintu bike mbona bikomeye. Icya mbere, Afurika yose igomba kugira ikoranabuhanga rya internet kandi byashoboka rikaba iyihuta ku rugero rwo hejuru. Kuri ubu ariko imibare igaragaza ko ikoranabuhanga rikiri hasi. Abanyafurika 20% gusa nibo bagerwaho n'ikoranabuhanga rya internet kandi hasigaye imyaka 3 gusa ngo tugere igihe twari twiyemeje ko bagomba kuba bageze kuri 50%. Ibi bigaragaza ko dukeneye ubufatanye hagati ya leta n'abikorera. Umujyi wa Kigali uri mu mijyi iharanira ibikorwa bishingiye gukoresha ikoranabuhanga. Abatuye umujyi wa Kigali cyangwa abawukoreramo babwira Ijwi rya Amerika ko ikoranabuhanga ryaborohereje imirimo.
Nanjye nk'umunyeshuri ikoranabuhanga ryaradufashije cyane kuko urabona ku manigram mazenge wanjye uba muri Kenya yanyohereza amafaranga nyafata nyine bitangoye.
Nkurikije igihe cya mbere navuga nkimenya ubwenge mbona ababyeyi bajya guhaha umuntu yari afite amafaranga mpaka bagiye ku iposita gusa byaroroshye. Kuvuga ngo umuntu niba ari ahantu runaka ariko umuntu akaba ahuye n'ikibazo umuntu ashobora kumukemurira ikibazo atari uko bari kumwe cyangwa babonanye, yaba mobile money yaba nko kuri banki agasendinga amafaranga muri banki runaka ikwegereye ibyo byose ni ibintu byiza cyane
mu Rwanda ikoranabuhanga ryamaze kugera hirya no hino abakoresha telefoni zigendanwa mu bageze kuri 71 n'ibice 60% abaturage benshi basigaye bohererezanya amafaranga bakoresheje uburyo bwiswe mobile money mu modoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali no hashyizwemo internet nubwo kenshi zidakora uko byatekerezwaga gusa ikoranabuhanga ryihuta mu mijyi mu cyaro burira cyagenda buhoro
mu Rwanda murangira idahagije ntabwo rigera ku bantu bose mu mujyi niho biboneka ariko mu cyaro ntabwo biboneka mu cyaro nta cyber cafe zihabwa
ntabwo riri mu cyaro kimwe nk'uko nko mu burezi abarimu bashoboye usanga abana rimwe na rimwe mu cyaro bapapana ntibabashe kubona materiyeri zikwiye ukurikije n'umuntu
ikibazo cy'ibikorwa remezo mu Rwanda no muri Afurika muri rusange kiracyari ingorabahizi mu bidindiza ikoranabuhanga biteganijwe ko Transform Africa y'uyu mwaka izitabirwa n'abantu basaga 300 barimo abakuru b'ibihugu wa Togo wamaze kugera mu Rwanda Transform Africa yateguwe na Leta y'u Rwanda ifatanyije n'ubunyamabanga bwa Smart Africa bukorera mu Rwanda Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi ikibazo cy'igitoro gikomeje kuba akayobera abahinga mu ntara z'uburaruko Agaton Rwasa icyagera cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko leta ikwiye kunagura imigenderanire yayo n'amakungu kugira ngo arekure imfashanyo no kureka abantu bose babishoboye kuzana ibitoro mu Burundi umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru
Mu ntara ya Kirundo ku mastasiyo ane ari mu gisagara baheruka igitoro ku munsi wa gatandatu kuri stasiyo imwe gusa ntabarari kuriwe kunywesha ingendeshwa yiwe ngo yuzuze ababinyoye icyo gihe bavuga ko byaheze mu ntara ngozi kuri uwo wa gatatu haboneka umurongo muremure kuri stasiyo bita kwa Karufani yamara haboneka imodokari zitagira abashoferi Umwe mu bashoferi atashimye kuvugira kuri mikoro yacu yavuze ko bamaze iminsi itatu batondeye igitoro kubera urukurukuru rw'uko gishobora kuza. Imuyinga igitoro cyabonetse kuri sitasiyo imwe. Umurongo w'imodokari wari muremure.
Dutondeye igitoro kuva mu gitondo turi ngaha saa 11 gushika n'ubu saa 7 saa 8 atacu turaronga. Nituzi ko tuza kukironga huko. Igitoro bakizana rimwe mu ndwi. Rimwe mu ndwi kandi kugira ukironge ni ngorane.
Nawe wasegari muto.
Je nasite kuva saa 4. Bashaka kuganira ko tutarashika. Kubera aya masaha ageze ngaha nandi murongo kuri kuri.
Itangwa gito gitoro ryabonekamwo imidogo.
Turiko turaraba kuntu bariko baragitanga kandi cishi bagicisha mu iboni, ikindi bagicisha mu bido. Aho kwizera ntubwo bakubwira kubera usanga twebwe kugira dushikirwe cyinshi cyigira mu bibido dutina tukironka aha urumve induru nyene ni kumiza ariko tubonye documentation yaje ahubwo turashima tuvuga ati Imana irakoze kwaje tugira iki turonka igitoro ariko iyo amaze kugenda ba police nyene nubacye bagira iki bacyasura kuri abahiga kugira igitoro bakinyakura bagitwara
gushika kuri wa gatatu ibiciro byaradugijwe cyane abagendesha imiduga yunguruza abantu mu gisagara cya Muyinga baratanga insiguro y'ibyo duzwe by'ibiciro
Hanje ndakiguze ikibuni 5-6 ntegezwa kuzimba abantu. Kubera nsanzwe nkorera mu cyankuzo sino cyangwa mpangira ibya biciro nyine bya bindi kanaje nakiguze kizinze. Abakiriya nabo gaca bagenda baridogera abashoferi ngo turi babi naho ubwo narwe twagize iki twagize kizinze.
Basaba leta gukora ibishoboka byose kugira igitoro kiboneke.
Ikintu dusaba nuko baraba ngene bakizana bakayigwiza ku mastasiyo kugira ngo kugira bakizana bazabishira ku mastasiyo atandukanye imodoka zeye kwirwa zitonze umurongo ku mabarabara nkuko
eh guverinema ahubwo irabi kitagendeka ikiraba ico yo yo fasha abanyagihugu kugira baronge ico gitoro kuko ata gitoro kihari ndabuzima byose bijabiye agarara Era bangu unga twaje jumutsi wose utondere gitoro atacuronga
kuri zongorane gwasa agato cegera cyambere cyo mukuru w'inama ashinga amateka atowe mu ntara ya Ngozi aratanga intererano
uyu munsi abarundi barabuze gitoro ibiciro byo kwinguruza byaduze kandi amikoro y'abarundi ntiyahindutse imishahara n'ikiduga ngo nukobera uko kwinguruza kudugijwe none abarundi babaye abandi leta iriki kuriki ngibagarukire icyo gitoro ni kuki batoreka abashobora kukizana bose bakakizana aho kurondera yuko kizanwa n'umuntu umwe wenyine
kunagura imigenderanire myiza n'amakungu yoba imwe mu nyishu gwasa gato nicegera cyambere cy'umukuru w'inama ashinga amateka
bari kwicarira ibibazo gusumba gutera ibibazo mu bindi uyu munsi Burundi migenderanire n'amakungu yifashe gute icyo gice cyari kuba radishinga timbega dukora iki kugira ngo imigenderanire n'amakungu imere neza dukora iki kugira ngo ifashanye twahora duhabwa n'amakungu zisubire zigaruke kumbere ziniyongere gusumba
aha mwomenya ko kwiyunguruza bisa n'ivyatanguye kugorana cyane mu ntara z'uburaruko kiretse ko ibiciro byiyongereye cyane n'imiduga yunguruza abantu iboneka bigoranye mu ntara z'uburaruko mu Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Beko kuri ko sindi kinyoma ndege neza yatsindi nabi twerengera gutse bidutandukanya gutsenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Monica, muri kirukuri.
Dusubire mu Rwanda. Ishaka FDU inkingi riramagana iyicwa ry'umuyoboke waryo wo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba haba Rugira Jean Damascene. Mu itangazo yaraye ishize ahagaragara FDU inkingi irasaba leta y'u Rwanda kwita ku mutekano w'abanyarwanda bose mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye kuri iki kibazo na twagira Yezu Fabien undi muyoboke wa FDU inkingi wakurikiraniye hafi ikibazo kizimira n'iyicwa rya Habarugira Jean Damascene
ku wa gatanu iki cyumweru turangije ku itariki 5 ukwezi kwa gatanu nimugeza amasaha 12 n'igice bishyira saa moya nibwo umudemode yitwa Tosiri yamuhamagaye ngo naze gasinyane kontra yabonyekera ko arashaka ko bagifatanya cyo kubaka iraro mu Burundi yari kumwe n'umudamu we amubwira aho agiye kuva kuri ayo masaha kugeza ubu ngubu bongeye kumenya amakuru ye ahamaze duhamagawe na polisi yo mu karere ka Bugesera ku itasi y'Abanyamakara tubwira ko umurambo wa Habarugira Jean Damascene uri mu bitaro bya ADEPR Nyamata
ni ukuvuga ko kuva kuwa gatanu wigishize kugera kuri isaha tuvugana icyo umuryango wamenye wavuze umugore we ari uko umudemobe yamuhamagaye bikarangiriraho
yamaze kumuhamagara agiye kuzagwa agiye ntihagaruka igeza mu gitondo bahita bajya kuri sitasiyo ya polisi y'umurenge wa Remera kuvuga ikibazo ko kimeze bagezeyo barababwira ko babagiye kugikurikirana bagihe bashirwa bajya ku kigo cya gisirikare cya Kahoye hano muri Kinyungo bagezeyo abo bita ayo mu ndimi z'amahanga n'ubushinzwe iperereza arababwira ko ngo yigiriye mu Bugande nk'uko abandi bajya mu Bugande ubwo hari ku wa gatandatu mu gitondo noneho bashyira kuri polisi ya Remisitasiyo ya Remera y'umurenge wa Remera ababwira uko barabwiye baravuga bati ngo mutegereze turababwira muzagaruke ku wa mbere mu gitondo tubabona tuzatangira andi makuru tumenye ku wa mbere mu gitondo bazindukira kuri sitasiyo ya polisi bajya kureba komanda ya polisi aho bababwiye ngo bazagaruke bagezeyo zibirirwayo nta muntu uri kubakira ari wa mukomanda ntabwo yigeze aboneka ngo ababwira tukamubere cyangwa turacyashakisha birirwa babahagarika aho ngaho bigeze mu masaha ya saa 11
Uko biri kose harasa nk'arimo urujijo kuba nk'uko bisobanuye umuntu yaravuye aho mu karere ka Ngoma se giteremera kuwa gatanu hanyuma umurambo ukaboneka mu karere ka Bugesera I Nyamata mu bitaro none se inzego arizo ubutegetsi ku rwego rwo hasi mu karere cyangwa se iziperereza aho ngaho hari cyo kugeza ubusobanuriye umuryango
kugeza kuri uyu munsi ejo kuwa hashize kuwa kabiri inzego z'igisirikare kuri igisirikare n'umukoloneli hano mu karere ka Ngoma na DPC wa karere ka Ngoma n'umu disi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bahise bakoresha inama y'umutekano n'umugoroba batanga bavuga ko kubera uyu habari rya Jean Damascene ngo yari afite imyitwarire mibi ngo abuza abangamira ibikorwa bya leta gushyirwa mu bikorwa kubera ko hari igihe bigeze kuza kumurandurira imyaka y'ibishyimbo bihagararaho abavuga kubarandurira imyaka icyo gihe birasakaka ariko bigakurangira gutyo rero niyo ngika bavuze ko badakomeza gukomeza kumwihanganira igihe kirekire bigaragara ko urupfu rwe bashobora kuba bamufiteho amakuru ari ashinzwe kumurinda bakaba ahubwo rero bari mu gushimangira ko ari umuntu ugomba kwica
amakuru amwe atugeraho avuga ko Damascene Habarugira nawe yari umudemobe mwese n'umuryango urumuyoboke w'ishyaka FDL Inkingi ndetse n'umuryango we uwo babakeka mu rupfu rw'uyu Damascene Habarugira ninde
uwo dukeka ku ikubitiro rya mbere kandi nk'uko bigaragara ni uyu Teofili uyu Teofili ku mirimo igaragara ni umuntu mu murenge wa Remera ariko mu buryo bw'ibanga nk'uko bakunze kubikoresha ni nawe ukuriye iperereza mu murenge wa Remera nk'umusivire ariko w'umudemobe bigaragara ko n'ikigaragara baragiye bayitangaza amakuru kuri polisi kugeza kuri uyu munsi arakidegenga ngo ku wa mbere komanda wa polisi yamutumyeho amutumyeho ntiyaza ntiwamufata kugeza kuri uyu munsi arakidegenga hanze kandi barabahaye amakuru ariyo n'umuntu wamuhamagaye no kugeza kuri uyu munsi arakidegenga kandi n'ikigaragara none ntabwo byakumvikana ukuntu umurambo w'abaturage mu karere ka Bugesera agahamagazwa na komanda sitasiyo akayiwe wa sitasiyo ya polisi ya Bugesera akamenya aho aturuka akamenya abantu bahamagarana icyo kibazo nagiye no kumureye kuri sitasiyo ya polisi I Nyamata ngezeyo batangira kuvuguruzanya nahamagaye ayiwe nako tubonane mba amaso ku maso atangira kumbwira ngo ni imbere dijito ahageze ati imiryango nk'uko nabasobanurira babaza babonye aho umuntu akomoka mbabaza uburyo babonye ibintu de telefone z'abantu bahamagaranaga ikabasanga nabo bakabura ibyo babisobanuye
ku izimira n'iyicwa ry'umuyoboke wa FDU Inkingi Habarugira Jean Damascene ijwi rya Amerika ryagerageje kuganira na polisi y'u Rwanda ariko umuvugizi wayo ntiyitabye telefoni ye igendanwa
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefoni igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika
masekonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika
muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Facebook VOA radio yacu noneho siporo n'imikino
Amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye inkino zo kwishyura kuri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere mu karere k'Iburaya bita Champions League mu rurimi rw'Icyongereza zabandanije ku munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu. Mu rukino rwo kwishyura rwabaye ku munsi wa kabiri hagati y'umurwi Juventus de Turin wo mu Butaliyano na AS Monaco mu Faransa, Juventus yataye insinzi y'ibitsindo bibiri kuri kimwe cya AS Monaco. Igitsindo cya mbere cya Juventus cyinjijwe n'umukinnyi Mario Mandzukic ku munota wa 33. Igitsindo cya kabiri cyinjijwe n'umukinnyi Daniel Alves. Igitsindo cya kabiri cyinjijwe n'umukinnyi Daniel Alves ku munota wa 44. Ku ruhande rwa AS Monaco, igitsindo cyonyine cy'uwo mugwi cyinjijwe n'umukinnyi Kylian Mbappe ku munota wa 69. Urukino rwa kabiri hagati iyo migwi rwabereye mu gihugu cy'Ubutaliyano. Mu rukino rwa mbere mu Bufaransa, Juventus yatsinze Monaco ibitsindo bibiri ku busa. Ibyo bitsindo byinjijwe n'umukinnyi Gonzalo Higuain. Umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi yombi, Juventus yunguruje n'ibitsindo bine kuri kimwe cya AS Monaco. Urundi rukino rwa kimwe cya kabiri rwabaye ejo ku munsi wa gatatu rwahuje imigwi Atletico Madrid na Real Madrid yombi yo mu gisagara cya Madrid muri Espagne. Mu rukino rwa mbere Real Madrid yatsinze Atletico Madrid ibitsindo bitatu ku busa. Ibyo bitsindo byinjijwe n'umukinnyi rurangiranwa Cristiano Ronaldo. Mu rukino rwa kabiri Atletico Madrid yatsinze Real Madrid ibitsindo bibiri kuri kimwe ejo ku munsi wa gatatu. Ku ruhande rwa Atletico Madrid, abakinnyi binjije ibitsindo ni Nuguez ku munota wa 12 na Antoine Griezmann kuri penalty ku munota wa 16. Igitsindo cyonyine cyinjijwe ku ruhande rwa Real Madrid cyinjijwe n'umukinnyi Isco ku munota wa 42. Umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi uko ari ibiri. Real Madrid yunguruje mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya n'ibitsindo bine kuri bibiri bya Atletico Madrid. Iyo migwi uko ari ibiri irazinanye neza kubera iva mu gisagara kimwe cya Madrid kandi imaze guhura inshuro zitari nke haba muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne cyangwa mu gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Naho umugwi Atletico Madrid watsinzwe ku kibuga cyawe ibitsindo bitatu byose mu rukino rwa mbere, umumenyereza mukuru w'uwo mugwi Diego Simeone yari yavuze kuri dashoboka ku yindi migwi y'umupira w'amaguru ari ibintu bishoboka ku byerekeye umugwi wiwe. Yari yatangaje ko bazakora uko bashobora kose mu rukino rwa kabiri kugira binjize ibitsindo bihagije bashobore kunguruza mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Nyamara Zinedine Zidane, umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid, yari yatangaje ko batazore amaboko mu rukino rwa kabiri ngo bibaze ko igikorwa cyabo kizoba cyoroshye muri ubwo rukino, ahubwo yari yatangaje ko bazogerageza gusatira muri ubwo rukino kuva rugitangura. Yari yatangaje ko bazokwitegura urukino rutoroshye na gato mu rukino rwo kwishyura n'umugwi Atletico Madrid rwabereye ku kibuga Vicente Calderon kitoroshye gukiniramwo. Urukino rero rwo kwishyura hagati iyo migwi ibiri ntigwari rworoshe na gato nk'uko umugwi Real de Madrid wari uvyiteze. Atletico Madrid yagerageje gusatira uko ishobora kose, yamara muzamu wa Real de Madrid Keylor Navas yavyifashemo neza cyane. Urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ruzobera mu gisagara cya Cardiff muri Pays de Galles ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Aha niho turangiriza amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Ubu muri aka kanya ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu itangazo ryasohowe ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2017, umuryango w'ubumwe bwa Buraya, ubuserukizi bw'Ubudage, ubw'Ubufaransa, ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ubuserukira Ubuswise muri Cade, aho bose barashikirije amakenga bafise kwihagarikwa ry'abakora mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri Cade. Abateye umukono kuri iryo tangazo bagize bati: turafise impungenge ku badaharanira inyungu za politike muri Cade bafungwa kutaronka amakuru y'ibyo baregwa hamwe n'uburyo bafunzwemo. Dusaba ko agateka kabo kubahirizwa na cyane cyane bagahabwa uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro byabo. Ibyo akaba ari bimwe mu bigize inkingi za demokarasi. Iryo tangazo ryaje rikurikira amakuru yatangajwe mu ijoro ryo kuwa 11 ukwezi kwa kane nyene, yavuga ko imodokari zibiri zarimo abanyororo baharurwa hagati ya 86 n'ijana zatewe n'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bicamwe 8. Muri abo bapfuye hakaba harimo abantu 8 bagirizwa iyicwa ry'umwishwa wa Perezida Idriss Deby mu kwezi kwa mbere. Abatsinye kuri urwo rwandiko bashikirije kwico gitero kuri iyo miduga cyakurikiwe n'iyicwa ry'abanyororo biteye amakenga, bakizera ko ababikoze bazofatwa bakarengutswa imbere y'ubutungane bwa Chad. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abandi bateye umukono kuri urwo rwandiko batera intege Leta ya Chad bayisaba kubahiriza agateka abanyagihugu bahabwa n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano mpuzamakungu iyo leta nyene yateye ku mukono, ari navyo amahoro n'umutekano bikomokako.
iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti z'ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.